Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye gutandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda kandi aho muri hose mudusange no ku mirongo migufi kugeza saa 2 kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Tumutekera mu musagacara tukamujana ku buvuzi iyo bari. Ni kintu kibirometero nka bitatu. Tumushikayo yarembye na gose karibunga denduke.
Uyu numwe mu Barundi bari mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe ni mu karere ka Fizi muri Kivu yepfo. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari nkuko mubizabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Thomas Tuyahere. Ku bitero, abategetsi ba Nigeria batangaza ko bombe zatewe n'abihevye zisha abantu bashika kuri 31 ejo ku munsi w'Imana mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno. Icyo gitero cyabaye ku w'Imana nyene mu gisagara cya Damboa. Nta numwe yari bwitiriye icyo gitero gushika ejo, ariko ibitero nk'ibyo byegekwa ku gatwe k'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Boko Haram yagirizwa urupfu rw'abantu bashika 200,000 kuva utanguye ibitero mu buraruko bwa Nigeria mu mwaka w'2009. Ahandi havugwa ibitero ni muri Afghanistan, aho bombe y'umwiyahuzi yishe abantu bashika kuri 19 ikomeretsa abarenga 50 mu buseruko bw'ico gihugu ca Afghanistan. Ni nyuma y'umunsi umwe habaye ikindi gitero nk'ico muri ako karere. Ico gitero ceje ku munsi w'Imana cabereye hagati mu gisagara ca Jalalabad, ni ku murwa mukuru w'intara ya Nangarhar, ahari inyubakwa z'ibiro bya leta zitari nke. Abasirikare ba leta hamwe n'abarwanyi b'abatalibani bariko bahimbariza hamwe umunsi wa nyuma wa Eid al-Fitr urangiza ukwezi kwa Ramadhani bari bamazemwo bisonzesha. Nta muhari uremera ko ariwe wakoze ico gitero. Abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko biteze ko ibitigiri by'abafa byiyongera baravye ingene inkomere zimeze. Abimukira batanu binjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko barishwe, abandi barakomereka ejo ku munsi w'Imana mu isanganya ry'imodoka bariko bahunga abapolisi bariko barabakurikirana. Ni muri Leta ya Texas. Ayo makuru akaba yashikirijwe n'ibinyamakuru byo muri ako karere. Iryo sanganya ryabereye ahitwa Big Wells, ni hanze y'igisagara cya San Francisco, San Antonio muri Mbabarira. Inyuma yaho abapolisi bariko bagerageza guhagarika imodoka abo bimukira barimwo bariko barahunga. Abashika kuri 14 nibo bari muri iyo modoka, harimwo n'umushoferi atakomeretse cyane. Ibyo bibaye mu gihe Leta Zunze za Amerika izimaze gutandukanya abana bashika 200,000 ku bavyeyi babo binjiye muri Leta Zunze za Amerika baciye ku mbibe kandi badakurikije amategeko. Umugabane wa Buraya bimukira barenga 600 bagizwe n'abagabo, abagore hamwe n'abana. Benshi bamuka muri Afrika baragize umunezero ntangere n'ibyizigiro ejo ku munsi w'Imana, igihe ubwato barimwo buheruka gutabarwa bwemererwa gushika ku kivuko cya Espagne. Ubwo bwato bwiswe Aquarius bw'umuryango w'abaganga batagira imbibe, Medecins Sans Frontieres, bwagerereye ku kivuko c'igisagara ca Valencia. Ni muri ico gihugu ca Espagne. Abari muri bwo bakiriwe n'abakorera ubushake b'umuryango utabara imbabare Croix Rouge barenga 2,500 hamwe n'abandi bakora mu mashirahamwe atanga imfashanyo, abapolisi, abaganga hamwe n'abasobanuzi. Bakiriwe inyuma y'indwi Ubutaliyano hamwe n'izinga rya Marte vyaranse kubakira ku butaka bwabo. Espagne kivuga ko kizobakira bakiriye iminsi 45 mu gihe bazoba bariko barasaba ubuhungiro muri ico gihugu nyine ca Espagne canke abavyifuza mu gihugu c'Ubufaransa. Muri Colombia umushinga amateka Ivan Duque niwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu kuri uyu w'Imana muri Colombia aca yemera ko agiye gusubiramwo kwandika gushasha amasezerano y'amahoro leta yumvikanye ko n'umuhari FARC wahoze uyirwanya. Duque yatsinze wahoze ari umurwanyi kandi akaba yarabaye n'umukuru w'igisagara Bogota Gustavo Petro ku majwi 58-42% mu gice cya kabiri cy'amatora cyabaye ijo ku munsi w'Imana. Petro ashigikiye amasezerano y'amahoro n'umuhari ashigikiye amasezerano y'amahoro leta yasinye n'umuhari FARC yiyamamaje avuga ko amatongo ya leta ataco ariko arakoreshwa zohabwa abarimyi b'abakene. Ariko Duque yemeye ko azoshiraho icyuka cyiza kizotuma ubutunzi bugeze habi bunaguka muri ico gihugu, akaba ari naco kumbure abanywanyi bamutoreye ngo abe umukuru w'igihugu yimirije. Mu makuru y'inkino naho ni ya makuru y'inkino abandanya igikombe c'isi mu gihugu cy'u Burusiya. Kuri uyu munsi wa mbere Ububirigi buza guhura n'igihugu cya Panama naye igihugu cya Tunisia gihure n'Ubwongereza. Ni mu gihe cyo ku munsi w'Imana wabaye umunsi wa kane w'igikombe cy'isi yose Serbia yatsinze Costa Rica 1-0, Mexique itsinda igihugu cy'Ubudage 1-0 nyene, Brazil, n'Ubuswisse baranganije igitsindo 1-1. Ndabibutse kandi rero ko Ububirigi buhura na Panama uno munsi, Tunisia ihure n'Ubwongereza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio yacu. Mukanya gato cyane n'amakuru yo mu biyaga bigari. Abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'imodoka itwara abarwayi. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yagiye kubasura araduha ibindi bisobanuro.
Impunzi z'Abarundi ziri muri inkambi y'Murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira imodoka ya ambulance muri iyi nkambi. Kubera iki kibazo, usangiza impunzi z'Abarundi zifashisha ingobyi gakondo mu guheka abarwayi zibavanye mu nkambi zibajyanye ku kigo nderabuzima cya Katalukuru, aha bari za ambulance zijyana abarwayi Baraka.
Ambulance umwanya tuyikenereye ntituyironka, abantu tubatekera mu musagatera hagize uburemba, tumutekera mu musagatera tukamujyana ku buvuzi iyo bari. Ni ikintu cy'ibirometero nka bitatu kugira tumushikane ari mu musagatera, tumushikayo yarembye na gose karibu ngo adenduke. Mwarimu kwe kutubariza igituma bimeze uko ko baduhimbye tumenye uwundi mwanzuro dufata.
Hari umuntu se wari wagwariranga ngo mujyane iriya umusegetera
umwe babiri ngira nuko tudavisa amakamera ngo tubikamere tubibereke. Ahubwo uje urembye wese ubu tumujyana mu musegetera kumushikana aho bavurira.
Iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa muri iyi nkambi ciyongera no kuba ivuriro ryari risanzwe muri iyi nkambi ryarimuriwe mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi y'Murongwe. Ndore ko kubera urugendo izi mpunzi zikora kugira ngo zigere kuri ibyo bitaro, hari umwana wiruka kwitabira Imana mu nzira bamuhetse mu ngobyi saa 9 z'ijoro.
Kamuvanye mu nkambi saa 9 z'ijoro mugiza ku ivuriro baranka kutugurwa twadodora ahe tumaniho uguruye cyadusubiza ati kuko tumwana yarembye tumutware ibara tugeze ngaho tumwana wanyu yakikaye ugato radiya kure nimusubimba mu ikambi famudugana ku ikambi tutosaba no kwambira so bisuza mu ikambi ko ndi umuntu umwana umwana yarembye tujya kumutefu twadote kuvuga ko twa shoferi tunaambia sokari umuntu kwa muganga ageze kuramirewe nabi bakadufasha hakigika umuntu anabataraliemba cyane.
So rusobe bw'ibazo by'ubuvuzi bugaragara muri inkambi y'Murongo byonyine, ahubwo izi mpunzi zifite n'ikibazo cyo kutagira uburuhukiro bwo gushiramo imirambo mbere yo kwishingurwa.
Bana mbere umuntu yarapfa bakamushikira mu buruhukiro akazovari mu isanduku bagenda kumuhama, ariko bari kumubari mu mwana barabafata akamujyana mu mahangari. Urabona ko mu mahangari hari abantu benshi, abana ni benshi, abana kugukujya muntu atabaringaniye kandi yabaze gupfa, abantu bashobora kubona ko urira ingorane zo kurwara. ugasanga gasafuriya karinga umupfu na baringa
umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi y'Imurongo bwana Nyanzira Felix avuga yuko iki kibazo cy'imodoka ya ambulance bakigejeje mu ishiramwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuzima muri ASEP
ambulance tuguma dusaba dukumamashi ariko nabo turabona ko ambulance iguma mu nkambi kugira ngo idufashe mu bantu bagwaye
mubara babwira bakabwira gutyo
batubwira ngo nitegeko nkuko batugutone ba iyo bari bidiplasa avec les pieux bakaza ikubitaro nakwibwe abarefugee tukore nkuko babikora nabo nyene babwira yuko dusa kumenyera nkuko twari wacu kuko tugiye kugira ubuzima bwo kwitegemera
muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 5,000 ishiramwe rya sere gifuza yuko ibikorwa birimo amashuri ubuvuzi ndetse n'isoko byahuza izi mpunzi ziri muri iyi nkambi ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiri ndore ko ivuriro ryari risanzwe mu nkambi n'isoko ubu bibarizwa hanze y'inkambi edasenga bwo kubwijwe rya Amerika Imurongo mu ntara kivuye amajyepfo
kwa nyaburunga ni kiganiro cijwe rya Amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku imana saa 12:15 zo ku mugoroba kwa nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
umusore w'umurundi witwa Nsengiyumva Emile niwe wegukanye ishimwe ry'urubyiruko rwitanga cyane mu migambi y'ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. We ahinga igiterwa cyitwa ibizinu, ni ukuvuga ibihumyo mu Kinyarwanda. Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha, aho uyu musore Nsengiyumva Emile yaboneye igihembo cye. Araduhiye inkuru.
Nkabandi umurundi, nkabandima ibizinu je bitamo mu France ama champignon.
Yitwa Emile Nsengiyumva, ubwo buri myakora butamenyerewe n'abantu benshi, nibwo bwashimwe kugwego gw'umujyango w'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu mahiganwa y'abakiri bato kugira ngo acheke aronka gashime kugwego gw'akarere ka Afrika y'ubuseruko yabanje kuba wa mbere mu gwego gw'ibihugu bigize uwo mujyango mu mahiganwa yatunganijwe na karere ka Yase hamenyesha impuzo makungu gita uburimyi FAO. Nsengiyumva sumurimye nk'abandi bose, ahubwo yabitanguye hejeje amashuri ya kaminuza mu mwaka w'2012.
Nje amashuri yanje ya kaminuza nanditse igitabo ku bizinu, ico gitabo nanditse ngiye kugiheza, ncambona yuko kurima amashampinyari embo proche iri rentable, hama mu nyuma rero ncandavuga nti n'ubundi akazi muri leta karakenye, reka nuguruze societe ndabirime, hama ncandabirima mbere mu nyuma ndatinda ndaronka n'ubuhinga bwo gutangwa kubihingura mu bindi, turahingura ibizinu byumye ifu yavyo hamwe n'amasambusa.
Ku myaka yiwe atarashikana 35, Nsengiyumva si umurimyi w'ibizinu gusa, kuko yahawe n'akaryo ko kuja kwiga ubundi bworozi mu gihugu ca Benin.
Tukaja kwiga kurima, tukaja kwiga korora amafi, inkoko n'ibindi byinshi bivanye n'icuba watoye ushaka gukurikirana.
Iyo ibintu byagenze neza, umugambi wiwe wo kurima ibizinu ku kwezi ushobora kumuha ibingana n'itoni imwe, akunguko kakarenga imiliyoni nka 2. Yamara avuga ko amagume yadutse mu gihugu ciwe c'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 yatumye ahomba kukama hoteli yatasubiye kuronka ingenzi nyinshi ngo nawe ashoregwe, ahamagarira abandi bakiri bato nka we kureka ubunebwe no kutagaya akazi maze bijukira imigambi y'iterambere n'uburimyi budasigaye inyuma.
Nuko bomenya yuko kurima ari akazi, umuntu w'umurimyi urakunda kumubaza ngo yarima ngo ukore iki, akabwira ngo ntacakora. Abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima navyo ari byiza, bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere, kuko nibaza ko mu bihugu biteye imbere uburimyi usanga bufise ibibanza vya mbere. Iyo umuntu ahejeje amashure ifo kwiyumvira guteza imbere amatongo y'iwabo, kuko amatongo arashobora gutuma umuntu amerwa neza. Notera kamo abajene ndababwira ko batotinya, kuko babona yuko umenga abantu bafite amasosiyete manini batanguje ibintu binini ukamengwa n'ibintu biteye ubwoba, ariko sivyo. Twatanguza amafaranga make cane mugabo uyu uri kurakora uzurasanga umuntu agutera intege agushigikira ntibagintu byo kwigana ariko bakora ico kintu bumva kibarimo ico kintu bumva bafite inyota mbwa apana kuraba yuko ngo nakarima amatomati ngo nakayarimye ibijumbu ngo yarimye ibitoke canke ngo yorora ingurube n'abacu bavyigana ariko muri bo indani batumva bafite passion ivyo bintu
muri ayo mahiganwa inyuma y'Uburundi hakurikira Ubuganda ubwa gatatu haza uturuka mu gihugu cy'u Rwanda ubwa kane naho hari umwigeme w'umutanzania ubwa gatano hari umukenya hanyuma umwigeme wo muri Sudani y'epfo ubwo rwaruka rusaba amareta y'ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu kubashigikira muri iyo migambi yabo y'uburimyi n'ubworozi Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda siporo n'imikino mu Rwanda ni Claude Munyandinda.
Umupira w'amaguru muri championnat y'icyiciro cya mbere igeze ahakomeye ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APRFC imaze kwiharurira inzira ishobora kuyigeza ku gikombe uyu mwaka. Ejo wundi buriya kwa gatanu iyi kipe yiyongereye amahirwe ubwo yatsindaga mukeba wayo Rayon Sports ibitego biri kuri kimwe kuri Stade National Amahoro i Remera. Ibi byatumye APRFC ishimangira umwanya wa mbere mu gihe hasigaye imikino ine gusa kugira ngo championnat irangire. Ifite amanota 54 mu mikino 26 ikaba yarahaye umwitangirizwa w'amanota 3 ikipe yikurikiye ariyo AS Kigali cyane cyane ko iyi AS Kigali yatunguwe na Kirehe FC ikayitsinda igitego kimwe ku busa. Rayon Sports yo iracyari ku mwanya wa gatatu n'amanota 45. Ikipe igeze aharindi muka ikaba ifite ibyago byinshi byo gusubira mu kicoro cya kabiri. Nimero Plus ifite amanota 18 n'umwenda w'itego 28. Tukiri mu mpira w'amaguru, amakipe abiri azazamuka avuye mu kicoro cya kabiri akajya mu cya mbere yamaze kumenyekana. Ayo ni AS Muhanga ya karere ka Muhanga, hakaba n'Intare FC y'urwego rwa gisirikare. Ejo ndi kwa gatandatu, Intare FC yasezereye pepiniyeri muri kimwe cya kabiri kirangiza yitsinze ibitego bibiri kuri kimwe ku giteranyo cy'umukino ubanza n'uwo kwishyura. AS Muhanga yakuyemo Sogwate ku bitego bine kuri kimwe mu mikino yombi. Muri volleyball, ibikombe bya championnat by'uyu mwaka byamaze kubona banyirabyo haba mu bagore ndetse no mu makipe y'abagabo. Ku ruhande rw'abagore, ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Rwanda Revenue Authority yegukanye igikombe imaze gutsinda APR Volleyball Club amaseti 3-2 mu mukino wa kabiri wa Kamarampaka Playoff. Mu bagabo, igikombe cyatashye mu ikipe ya Gisagara Volleyball Club imaze kwiyunyuguza ikipe y'ikigo gikurikirana ibirebana n'ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club ikayitsinda amaseti 3-2 mu mukino wa kabiri wa playoff wabereye kuri Stade Ntoya i Remera ejo ndi kwa gatandatu. Kapiteni w'ikipe ya Gisagara Volleyball Club Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo avuga ko igikombe bari bagikwiye kubera abakinnyi beza, umutoza ukomeye ndetse n'ubuyobozi buhamye. Aboneraho no gusobanura impamvu Gisagara ititabiriye irushanwa rihuza amakipe y'abaye mbere iwaye muri Afrika umwaka ushize.
Umutoza wacu umutoza w'umuhanga. Ruvango rero ufite ubuyobozi bwiza, ukagira umutoza mwiza, ukagira abakinnyi beza. Icyo gihe byanga bikunda ubugomba kugira icyusha abandi mu gihugu. Kudasohoka kwacu umwaka washize ntabwo ari ikibazo cya ekipe, ni ikibazo cya Afrika. Njye nabwanye navuganye n'umuyobozi wabo ndamubwira ngo ntabwo ekipe ziba gutangwa no kwiyandikisha. Niyo ekipe ya Egypt yari yandikishije yarane kandi ntabwo abaye shampiyona. Ruvango rero nafite byakora ubu ngubu tujye kwiyandikisha mbere.
Ku ruhande rwa Reg Volleyball Club, umutoza Jean Paul Mana asanga Gisagara Volleyball Club yarabarushije ubukure gusanga ikipe ya Reg nayo izakomeza kwiyubaka.
Gisagara yagiye tugaragaza aho maturite iri hejuru, hanyuma bafite uburyo batangira neza, noneho bamara gutangira neza bakaba bafite marge yo gufata risque yose ishoboka. Ikipe umunsi ku wundi season ku yindi ikipe bigomba kwiyubaka. Iyo ibintu bitagenze ijana ku ijana uko wabishatse ugomba kongera merema. Rero ubwo ni twebwe dukeneye kuranforsa kurengayo yo ifite championa, kuko ni twebwe dufite ibyuho byinshi tugomba kuziba.
Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, hasigaye iminsi 47 gusa kugira ngo mu Rwanda hatangire rya siganwa mpuzamahanga agaruka mwaka rizenguruka igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro kigenewe itangazamakuru cyabaye kwa gatatu y'icyumweru gishize, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi bwashyize ahagaragara ibyerekezo iyi Tour du Rwanda izanyuramo ku nshuro yayo ya 10. Intera zigize ni 8 arizo kuzenguruka mu mujyi wa Rwamagana, Kigali Huye, Huye Musanze, Musanze Karongi, Karongi Rubavu, Rubavu Kinigi, Musanze Kigali no kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali basoza. Amakipe azaseruka yose hamwe ni 16. Hari GSP yo muri Algeria na Novo Nordisk yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aya yombi akaba akina ku rwego rw'ababigize umwuga. Hari kandi amakipe ane y'ibihugu ariyo u Rwanda, Ethiopia, Eritrea na Afurika y'Epfo. hazaba harimo nanone amakipe atanu ku rwego rwa club azaturuka hirya no hino muri Afrika ariyo Benediction na Ami Sportif yo mu Rwanda, Kenyan Riders, Safaricom muri Kenya, Sampada muri Afrika yepfo ndetse na Bayis Kazar Petro de Luanda yo muri Angola. Andi makipe atanu asigaye azaturuka hirya no hino hanze y'umugabane wa Afrika, ayo ni Lu Swiss Romandie mu Swisi, Embrace the World yo mu Budage, Pays des Hollandes, Côte de Lumière na Haute Savoie zo mu Faransa, tutibagiwe Mac Pro Gym 1 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isiganwa Tour du Rwanda rizaba mu kwezi kwa munani kandi ubundi rya risanzwe rikinwa mu kwezi kwa 11 niryo rya nyuma ryo ku rwego rwa kabiri n'ibice bibiri, kuko guhera umwaka utaha rizazamurwa rikajya ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda, Aimable Bayingana, aratubwira zimwe mu mpinduka zizaba zifitanye isano n'uko kuzamuka mu ntera.
Kabiri n'igice kimwe ibihembo bizazamuka ku buryo bugaragara, nuko Tour du Rwanda yitabirwa cyane cyane n'amakipe yabigize umwuga, nabyo bizahinduka kubera yuko hari amakipe wabonaga ko nta nyungu abona mu guhuza muri Tour du Rwanda, ariko kubera ko tugiye kujya muri kategori yindi, kategori yarihariwe n'isiganwa rimwe gusa muri Afrika ryo muri Gabon, ubu natwe Tour du Rwanda muri 2019 turayinjiramo, kandi ndibaza ko bizarushaho kugira ngo bitwereke umukino mwiza, bizarushaho gutuma amakipe akomeye ku isi ayitabira.
Twabibutsa ko umunyarwanda Joseph Areruya ariwe watsinze isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka ushize 2017. Yari Claude Munyandinda, I Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda, siporo n'imikino mu Burundi, Evariste Nzikobanyanka.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme mu cyiciro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa 13 mu mpera z'indwi twari turangije. Kuri Uwimana Christewa watsinzwe na Lyon Star kimwe ku busa, Rainbow watsinzwe na La Colombe kimwe ku busa, PVP Buyenzi watsinze 11 twari 9 ku busa, Fofira utsinda Ubuntu FC 8-1. Imigwi ikurikirana uku gukurikira: Fofira w'Ingozi ufite amanota 37 uri mu kibanza cya mbere, PVP Buyenzi ufise amanota 38 uri mu kibanza cya kabiri, La Colombe ufise 25 uri mu kibanza cya gatatu, Rainbow uri mu kibanza cya kane ufise amanota 16, Lion Star w'Ingozi ufise 15 uri mu kibanza cya gatanu. Mu kibanza cya gatandatu hari Ubuntu FC wo mu Kayanza ufise amanota 13, Christe wa Bugitega uri mu kibanza cy'indwi ufise amanota 9, 11 Tuare wo mu Kinama ufise inota rimwe uri mu kibanza 18 ari nacyo cya nyuma. Icibonekeza nuko umugwi Fofira w'Ingozi usa n'uwamaze gutahukana ikibanza cya mbere imbere y'umunsi umwe gusa usigaye kugira ihiganwa rirangire. Christe wa Bugitega hamwe na 11 Etoile wo mu Kinama mu gisagara cya Bujumbura ikaba igiye gukoroka mu cyicaro cya kabiri. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Chuti zacu muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nguko bisabwa n'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushikiranganje bujeje tw'imigenderanire bwa Amerika bwarasohoye mu kwezi kwa gatanu ku kugenda ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka bwifashe ku isi mu mwaka w'2017. Ubushikiranganje bujeje tw'imigenderanire bwa Amerika burashima ukwiyemeza kwa Leta y'igihugu ca Gambia kuvyereke ubwigenge bw'amadini hamwe n'ukwihanganira abo umuntu adasangiye idini. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2017, Perezida wa Gambia Adama Barrow yatangaje ko igihugu ciwe casubiye ku ngingo y'ukutisunga idini nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro. Ivyo yabigize mu gukuraho itegeko rya Yaya Jame yahoze ari perezida ryatangaza ko Gambia ari igihugu kigendera ku mategeko y'idini rya Kiisilamu. Inshuro zitari nke Perezida Barrow yatangaje akamaro ko kubandanya kubahiriza ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2017 yagenye umuhanuzi wiwe adasanzwe ku bibazo vyerekeye amadini n'imico kama y'igihugu. Perezida Barrow yasavye inshuro zitari nke abanyagihugu kubandanya kwihanganirana hagati y'abakristu n'abayisilamu mu karere. Perezida Barrow kandi yavuze ko ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini ari ngombwa kugira igihugu gitera imbere. Ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2017 umushikiranganje ajejwe uburimyi Omar Jalo yemereye abayisilamu baba Ahmadiyya Jamaat ko leta izo bakingira ku buryo bushimishije. Ibwirizwa shingiro rya Gambia ritanga uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu ashaka igihe cyose ivyo bitagiramira uburenganzira bw'abandi canke inyungu z'igihugu. Iryo bwirizwa shingiro riziririza gukumira abandi bifatiye ku idini, gushiraho leta ifatiye ku idini no gushiraho imigambwe ifatiye ku madini. Kubaka hagati y'abadasangiye amadini ni ibintu biba kenshi kandi abanyagihugu bamenyeye. Harabaye umwuka mubi yamara hagati y'abayisilamu baba Sunni aribo benshi muri Gambia n'abayisilamu baba Ahmadiyya. Ugwego kizigenza rwa kiislamu rwabandanije kuvuga ko aba Ahmadiyya atari abayisilamu b'ukuri. Ugwo gwego nigwemereye aba Ahmadiyya mu bikorwa n'iminsi mikuru yago. Abayisilamu baba Ahmadi bavuga ko bari mu muryango w'abayisilamu ko kubera izo mvubo tegerezwa kwemererwa muri uwo muryango atangorane. Nta ruhara leta yagize mu kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri z'umuryango w'abayisilamu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Gambia Patricia Alsop yibukije abategetsi b'icyo gihugu n'abaserukira amadini hamwe n'abanyagihugu ku ruhara rwabo mu byerekeye gushira imbere ubwigenge bw'amadini. Yamenyesheje ko ibihugu bikingira ubwo burenganzira bw'ikiremwa muntu birangwa n'umutekano, iterambere mu butunzi n'amahoro kurushiriza.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose. Yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu.
Nshuti zacu rero mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.